wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 cyangwa utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:00 z'umugoroba.
Bakunzi b'ikiganiro Wibaziki, ndabaramukije nongera ndabahikaze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu Petero Nkurikiye yahamagariye Abarundi gufata abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo yabivugiye mu ntara ya Gitega hari ku igenekerezo rya 8 za kuno kwezi, aho igipolisi cyari cyafashe abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashikijana bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Wibaziki kuri ibyo byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu. Kino kiganiro mukobwishikirizwa na Beroncile Ninazwe Innocent Kubwimana, nawe akaba ariwe ari mu buhinga bw'ivyuma. Reka tugire ko rero twakire umunywanyi wa mbere wa kino kiganiro, akaba ari Bartazar ari mu ntara ya Kayanza.
Kuhere Petero Nkurikiye yavuze abivugiye Gitega avuga yuko Abarundi bakwiye kumenya amagabo, kuko ngo igihugu cinjiranye ko bakwiye kumviriza abantu bose bavuga Ikinyarwanda bagafatwa bagashikirizwa abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro. Amagabo turabazi n'abantu banavuga mu mvugo ihinitse igomorera abantu ku bandi, uko no kugomorera abantu imbonerakure n'abanywanyi ba CNDD-FDD amagomorere ku bantu bitwa Abanyarwanda, ku cyitwazo kimwe gusa gifatiye ku rwango banta Abanyarwanda n'u Rwanda. Ibi ni bimwe bigaragaza urwango nyine nk'uko nageje kubivuga kumwe Francisque Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yaje mu Kirundo akavuga yuko ati bidashoboka ko twabana cyangwa byarangiye imigenderanire n'igihugu cyiyorobeka. Urumva byose bipatiranirizwa hamwe n'ikintu kijyanye n'urwanko n'ikintu kijyanye n'inzigo, kandi urwanko ntugenda rufatiye ahandi, rufatiye no ku bwoko. Aya majambo ntimumva avuga gutyo, n'amajambo ahinitse ivuga umututsi w'u Rwanda cyangwa umunyarwanda w'umututsi bavuga Ikinyarwanda yumvikanye mu Burundi ko baca bafata. Numvise ejo bundi namba ari mu Kirundo hariho uwo bafashe hari w'umusore ngo baca barakubita barenga kurabarica umuntu arapfa arahera. Urumva n'abandi rero ikibarindiye ni uko urwa n'urwanko banka u Rwanda banka n'Abanyarwanda, ko hajya n'Abanyamurenge bahora ururimi rwabo bakabahora n'ubwoko bwabo. Ariko rero iyi ntwaro iri kudutwara gutya ni yata yuko izi minsi maze nk'izi minsi ishigaje aya ntituzi umunsi cyangwa isaha ariko byose bizohinduka.
Ndabandanya kumviza ikiganiro Wibaziki. Reka twakire undi munywanyi akabazwi ku izina rya Minani ari mu ntara ya Muyinga.
Ndabahaye mwaramutse. Iby'umuvugizi w'igipolisi yavuze bijya yapfuye kubivuga gusa n'ibintu batangiye gushyira mu ngiro kuva na kera, kuko bazi ko Abanyarwanda ari abantu bamye bahwa kuva na kera kuvaho banarubundi ba caniye ba caniyemo rero babitawe kuva kera byo si byubu kwabaye ku jino kwari kwa igijambo jya mudombo so gusanya handi ho bijya babitawe kuva kera eh aba ci hosi bamabicho yuko abanyarwanda rero baza gutera Burundi akabagafasha imigwi igwana kwivuga ko je ni baza ko bihenza kuko bagiye kuvuga ibyo ko abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi ni beye cyane ebo pa kwa gira bo heze mu bushobozi bafata cyari ni yo batoha naho babapfunge ni kwa kubandanya bakeya umubano mu bihagati y'u Rwanda no Burundi aho ibintu twari dukwiye gusezerera muri iki gihugu kiza ko dufite na leta nshasha sina leta nshasha ni twopa ko kwiki ubari mushasha nkije bihera kwiye kugwanya nyina kagwanya kekana yuko atifatikanye n'intwaro yari isanzwe hafi nka ku buryo tubona ibyo bakora atakintu kimwe cyahindutse aho guhinduka ahubwo babandanya bazana n'ibindi bishaka tutari tumenyereye ibintu bitagira inziguro bitagira ubwoko tutari tumenyereye kubona akabandanya bazana nk'ibintu nk'ibyo kubagira bahiga abanyarwanda babahita mbere babahita babatwaye iki ko urupfu n'imfane ari inkwezi y'amarira abategetsi bacu dufise bashaka baza kwitwaza abo banyarwanda babahiga kwiki babagize ni ko atako batagira kugira ngo umubano usubire nakuke mugabo bakabyanga aho kubona kugira ngo acabarondera urupfu n'imfane kugira ngo imigendere ibandanye itoseka babahiga bagire bagize eje no hakino kwana kuza no hamagara ya leta ko kwiyo kwisubira ko karaga gasubiza igihugu ku murongo abandanye bagandagura abantu babatwa mazima yombi bakabihagarika aba bakarondera umubano mwiza hagati y'igihugu cyacu n'ibihugu byo hanze ibyo kubandanya banyuruza abantu babafata uko batari bakabihagarika niyo ntumbero nziza tm nabona bagira yahandi ho byo kuva bari kubahiga abavuga ururimi rw'ikinyamahanga ibyo niho nepfuka ariko kwihenda cyane rwose ntacyo batufashije kuba kimeze ko kono kwa ndabara mu bakoze
Chamabukiro Etu kunya gubutunzi Ugashikwa mubuhungiro Birababaza
Murabandanya kumvise ikiganiro wibaziki tubashikiriza kubijanye n'ivyavuzwe n'umuvugizi w'ushikiranganje bwo hagati mu gihugu Petero Nkurikiye ahamagarira abarundi gufata abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abanyagihugu rero bagira ico babivuze ko reka twakire Karori nawe hari mu ntara ya Bujumbura
Nta Burundi nta Rwanda bashobora kubishoboka ko abana batubahana bashaka bake gukundana mu gihugu umuntu umwe yubahiriza ubundi kuko byanga byakunda u Rwanda rusokenera Burundi Burundi rusokenera u Rwanda ibihugu ni magirira nire nta kuba nta kwigenda ko nicyo gituma muri byose tuguma tuba abantu bayifatira ku rwango inzigo abategetsi b'ibicucu niko ndabyita sonde gu navo nzavo en guverinema mediocre 100% nicyo gituma aho tuzopfa tugibye tuzokwama turaba inyuma mu bukungu mu butunzi mu by'agateza kazi na muntu reka muri byose tuzoguma turi inyuma kuko tuguma twikura ko nicyo tuguma twikura ko abagenzi nicyo gituma aho tuzogira Petero Nkurikiye rero n'abashebuje bamutuma bamenye yuko ibi ariko baritwara mu gucyo nicyo bizobageza ko kandi uko no kugwiza abanzi kandi yo kwica abanzi ubura gusohokera
abandanya kumvitsa ikiganiro wibaza iki reka twakirundi munywanyi akaba ari ndi kuri yo ari mu ntara ya Rutana
ndabaramukije cyeje mbona ku bintu uyu muvugizi w'igipolisi yavuze mbona yoko reka hamagarira abantu kumara abandi bantu babagiza ururimi ataya kazi na muntu rero karabanwa na senare muza makungu nicyo gituma uyu muvugizi w'igipolisi akwiye kumukurikirana ubutungane kuko ari umuntu avuga ikinyarwanda amaze kwicwa adiriza abanyamurenge nabo nyene aho bari bariko bariyungunganya utuntu bidandariza mu bisagara bimwe bimwe byo ngaha mu Burundi nabo nyene bariko babiruka inyuma kubera ngo bavuge ikinyarwanda kandi ari abakongomani nicyo gituma hagati y'akazi na muntu karabwa n'isi yose kubera karabwa n'isi yose nicyo gituma z'umubwirizwa w'igipolisi akwiye gukurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu kuko mu Burundi hari ubucamanza nta butungane buhari. Murakoze.
Birarura ngomba ndabicire fashanyo zisabwa kugumunda amashengero akabaho kugumunda amatongo akabaho kugumunda bamugibiriye inzira nagira ahavugira.
Ganiro wibaziki tubashikiriza kubijanye n'umuvugizi w'ushikiranganje bwo hagati mu gihugu Petero Nkurikiye aho yamagariye Abarundi gufata abantu bavugura ururimi rw'Ikinyarwanda. Abanyagihugu rero batari bake barashikiriza ibyumviro byabo kubijanye n'iyo mvugo y'umutegetsi. Reka twumvirize niyo nkuru nawe hari mu ntara ya Kirundo agica
turabangiye cyane nikuri ku bintu byashikije na Pierre Nkurikiye na kamisanzwe na kamaramanzi aho umuntu witwa ko ari umunyarwanda wese cyane avuga ururimi yahamagaye Abarundi cyane ingirango nk'imbonerakure ko bumvise umuntu avuga urwo rurimi ko azibafashwe mu isanzwe bafatwa gusa ahubwo hato batumiye ko kuba byicwa mu isanzwe bafishwa cyangwa bafungwe rero barabe neza kandi makuru akwiye kutara fata ku bintu byinshi umuvugizi Pierre yataravuga kuko ibisabwa ngaho ni ikimenyetso cy'uko aba batanze ngo bashobore kubagira nabi abice cyangwa abapfunga aho ugiye ukorera iki gihugu iyo bari kwavuga ko ari igihugu nyabagendwa ubu nyabagendwa barabivuga ariko urumva ko ibyo bavuga ibyo bakora.
Reka twakira ubundi munywanyi nawe atwakiriye akaba ari Yeremiya ari mu ntara ya Cibitoke.
Aho ibyo muza kumva abantu benshi babishwa banyoroshya badasanzwe Ikinyarwanda ahagaze rero kuko baba hari ibintu biteye ubwoba cyane nasababwa yuko umwe yari by'ubukuru bakira hose yamusaje umusaje uteye ubwoba cyane baraba neza hanyuma abantu b'abanyarwanda cyane bazi neza ko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda burya bahanye n'abageni cyane bakina abanyarwanda ubundi ho bazi ko hari Abarundi benshi bari mu Rwanda. Ibihugu rero bapfa kubitandukanya burya ni bimwe ko bahanye abageni kuperaba neza rero barabe ko natora ntaza kubihenda cyane kugaba imipaka isuka yuko kwa mu Nyarwanda byose bahuza kugeza i Burundi bako hariyo impunzi ziri mu Rwanda batari y'abana bahoraga baturutse mu Rwanda nako hatagize ingorane batabahuriza abana ariko ntibasukira ubundi rero ibyo kutagagorana cyane duhitana rwose yego ariko mugabo yo kuraba afite agashyi ntiyongende ntibereye murakoze
Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu Peter Nkwikiye yahamagariye Abarundi gufata abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo yabivugiye mu ntara ya Gitega hari ku igenekerezo rya munani za kuno kwezi aho igipolisi cyafashe abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge barenga ijana bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abanyagihugu rero baragira icyo bashikiriza ku bijyanye n'iyo mvugo y'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu. Reka twakire Yohane nawe hari mu ntara ya Mwaro nawe agira icyo adushirije.
Leta y'u Burundi iriko yamagarira Abarundi gufata abantu bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uko rero guhamagarira abo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagaca bavuga yuko na cyane cyane abanyamurenge bumva yuko berekanye abo bafatwa abari bo abo bashikanwa ku butegetsi. Ariko rero uribuka ari uruhigi hari inyoni ziba zikomeye bashikana zikibona zigikomeye zikanura hakaba n'izindi nyoni ziba zapfiriye muri urwo ruhigi. Uko rero kufata abo bantu turamenyere mu Burundi yuko batanze uburenganzira bwo kubica abo banyamurenge. Rero tukaba tuzi ko iyi leta imaze iminsi yerekana ko ibavugira ibafitiye urukundo mu kuwama bashengeza wahoze arongoye umuhari FNL Gwasagato bamwagiriza ko ariwe yishe abo bwoko b'abanyamurenge uyu muryango w'abanyamurenge igihe bari mu nkambi mu ikambi mu Gatumba. Kubera rero batumvikana n'uyu Gwasa baca berekana yuko yabishe nabi abanka bari bakwiye kuba baba nk'abantu nk'abandi bidegenze basura uburenganzira bwo kubaho. None iyo leta iribagiye akakanya niyo kandi ahubwo yerekanye ko ibanka mu guhamagarira abanyagihugu kugira ngo baze kubica babaje ko babashikane babahamagare. Urumva yuko bitumvikana ni gute uri uvuga yuko abo bantu bafite uburenganzira bwo kubaho umuhari FNL icyo gihe ukiri mu ishyamba waba warabahohoteye wabishe nabi hanyuma nawe uri kubabuza kwigegenza gutembera uko bashaka kwishyira bakizana ugatuma abantu abanyagihugu kandi uzi muri abutuma ko hari abantu imitima yabo isigaye ari inyamaswa isigaye imitima y'ibikoko uwo bafashe ahubwo batamwishe ariyo n'icivugo izo mbonera kure zikunda kuvuga ngo aho kwiyenda bo kwihekura. Urumva rero yuko bitumvikane iyo leta niyibuke yuko ejo buzokiryogerekezo rigeze bavuge yuko Gwasa umugambo wa FNL wabishe nabo bazibibuke nabo bivuge yuko na leta yahohote abo banyamurenge. Aho rero amaze kuvuga gutyo kandi akavuga ngo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda urumva yuko yatanze uruhusha ibizoba biri ku gatwe kabo ntibyumvikana kubera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abo banyamurenge si bo basi gusa turazi abatavuga rumwe n'iyo leta abo abahunze abo iyo leta yomoye abo yishe ibahura ibyiyumviro byabo bya politike ntibari abanyamurenge ntibari abavugisha ururimi rw'Ikinyarwanda.
Kiganiro wibaziki reka twakira umunywanyi wa nyuma wa kino kiganiro akaba ari Ndere Imana ari mu ntara ya Karusi.
Abategetsi b'u Burundi leta ihama abo bategetsi bahamagariye abarundi ngo kwica cyangwa gufata umuntu wese avuga ikinyarwanda. Aho yari bagaye ko babafashe twebwe abarundi twebwe abenegihugu yuko turi ibijuja atabyenge dufite. None bobo kuba bari kumwe nibaheba twereka akarorero batangure kuri abo baserukira u Rwanda muri ambasade abanyarwanda bafite ubuzima bukomakomeye bakora mu mashyirahamwe akomakomeye bakora muri ajya amabanki ya Afurika bakora mu bintu bikomakomeye bavuga ururimi rw'Ikirundi babahereko bakwereka akarorero ko babafashe mbere babafunze babafashe natwe rero abanyagihugu tuzoce dukurikiza atari uko naho ni ukutubesha. Ikindi nacyo abarundi baba mu baba hafi bahani mipaka ni igihugu cy'u Rwanda za Kirundo za Kayanza za Ngoza Mwiga baravuga nabo ikinyarwanda. Urumva rero yuko nabo bazogwa mu mpore bazobafata. Urumva rero babafashe ni bazoba bakira abandi barondera bazoba abandi atari ba bandi bavuga ngo ni abanyarwanda ngo ni abansi ni iki n'abandi rero b'abarundi bazobigwamo. Hari n'abandi b'abarundi b'abanyeshuri cyangwa bakoze mu Rwanda igihe kinini harajyamo akantu gato k'ikinyarwanda kazamo none nk'akuri bakumva bazoca babafata nabo nyine bumva ko bazoba mu nkorero ni benshi nabo rero babatwereka akarorero bafata abo bategetsi baba muri ambasade mu buserukizi bw'u Rwanda mu mashyirahamwe akomakomeye y'abanyarwanda abanyagihugu tuzoca dukurikiza kandi baduhe n'akantu gapima k'akamashini kapima umuntu avuga ikinyarwanda muri ari umurundi uyu muntu avuga umunya ikinyarwanda ari umunyamurenge cyangwa ari umunyarwanda natwe tugakoresha kugira ngo tuze twibeshe tufate bene wacu b'abarundi iyo byoshika tukakurikiza ibyo batubwiye.
Uyu mvugo ifatiye kugwango iyo mvugo ifatiye kugwango no guteranya abanyagihugu. Uyo muvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hakwiye gukurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu kuko imvugo yiwe ari ihamagarira abanyagihugu gukora ihonyabwoko. Aha rero niho dusoje kino kiganiro wibaziki cyo kuri uno munsi. Nkabashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza na cyane cyane mwebwe mwaduterereye ibyiyumviro. Kino kiganiro mwaka mugishikirizwa na Benoside Ninazwe Innocent kubw'Imana akaba ariwe yari mu buhinga bw'ivyuma.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:30 z'umugoroba.